mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye gusamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Kaze mwese mu biganiro vyacu hano muri studio 5 i Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi.
Imyidogo yamahize n'ibintu bisanzwe ati ntibwitwa tutaronze mugabo twarabijeje yuko tuzobana tubashigikira tubasabira kugira ngo nabo baronke nabo babone yuko ari abene gihugu atakubakumira.
Uyo ni Mustantere Ndayisaba Leopolo wo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu Burundi. Ku kibazo c'abanyagihugu bahungutse badafise ibiribwa bakeneye mu nkambi ya Rusenda muri Kongo.
Naho mubindi muyandi makuru yo mu biyaga bigari, Urwanda uko byagenda kose ruzakurikirana abafaransa bakekwa ibyaha bya genocide nubwo nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha.
Kandi naho mu ngingo nkuru z'amakuru hirya no hino ku isi, Al-Shabab yishe abapolisi 5 ba Kenya.
Perezida wa Amerika yasezeranije inkunga ikomeye abarwanya leta muri Irani.
Ahandi naho muri Ethiopia abanyororo bafungiwe imvo za politike bagiye kurekugwa. Izo nkuru n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini no hirya no hino ku isi twazibateguriye mugume hafi ku maradio yanyu.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Irani. Leta y'icyo gihugu uyu munsi yakoresheje imyigaragambyo yo kuyishyigikira. Televiziyo ya guverinoma yerekanye abantu ibihumbi n'ibihumbi bafite amabendera y'igihugu bagenda baririmba umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Khamenei. Naho umutwe w'ingabo wa mbere mu gisirikare cya Irani witwa abarinzi ba revolution, les gardiens de la revolution, niwo mutwe ukomeye cyane watangaje ko kwigomeka kuri leta byarangiye. Imyigaragambyo yo gushyigikira leta ya Irani ibaye ikurikira indi myigaragambyo mumaze iminsi mwumva y'abatishimiye ubutegetsi. Iyi myigaragambyo imaze kugwamo abantu 21, abandi 100 bari bayirimo batawe muri yombi. Abategetsi ba Irani uhereye kuri Ayatollah Khamenei ubwe bavuga ko hari amahanga y'abanzi ari inyuma y'iyi myigaragambyo y'abarwanya leta, ngo ayo mahanga akoresha amafaranga, intwaro, politiki n'ubutasi. Naho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump uyu munsi mu gitondo yanditse kuri Twitter ati nubashye cyane abaturage ba Irani barimo bagerageza kwigobotora guverinoma yabo yamunzwe na ruswa. Yongeyeho ati ubwo rero yabwiraga abo bigaragambye muri Irani ati muzabona inkunga ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe nikigera, ariko ntiyasobanuye ubwoko bw'iyo nkunga.
Ahandi naho tumanutse gato muri Afrika, kuri uno munsi wa gatatu umushikiranganje mukuru wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn yatangaje ko abanyororo bafungiwe imvo za politike bagiye kurekugwa. Yavuze kandi ko ibohero rikomeye mu gihugu rigiye kugagwa, mu byo yavuze ko ari intumbero yo kugurura urubuga rwa politike kuri bose mu gihugu. Igihugu cya Ethiopia kiragirizwa ivyaha byo guhohotera kiremwa muntu, harimwo ugufunga abantu ikivunga mu ntumbero yo kwima ijambo abatavuga rumwe na leta. Ethiopia kandi iragirizwa kuba ikorera ikubagugwa ry'abantu mu ibohero ry'ahitwa Maikalawi. Iryo bohero riri hagati na hagati ku mugwa mukuru ya Addis Ababa. Iyo ngingo ya leta yatangaje abatari bake mu kiganiro n'abamenyeshamakuru. Haile Mariam yavuze ko ivyaha vyabo banyororo bazorekugwa bigiye guhanagugwa bakagirirwa imbabazi.
Muri Nigeria umwiyahuzi yiturikije n'ibisasu yari yambariyeho mu gitondo uyu munsi mu musigiti mu masengesho ya mbere y'umunsi mu mujyi wa Gamboru muri leta ya Borno mu majyaruguru y'igihugu yahitanye abantu 10. Nta wuriyitirira iki gitero, ariko abashinzwe umutekano ba Nigeria bavuga ko gisa n'ibyo Boko Haram isanzwe ikora. Boko Haram imaze imyaka 8 mu ntambara, intambara imaze guhitana abantu 2020.
amakuru avugwa hirya no hino ku isi no kwiradijwe rya Amerika arabandanya tukiri muri Afrika gato. Kuri uno munsi wa gatatu abapolisi batanu ba Kenya bapfuye nyuma y'igitero cyagizwe n'abagwanyi b'umuhari wa Kiislamu El Shabab ku muduga bari barimwo. Abategetsi bavuga ko abapolisi basanzwe batatu n'abakuru babo babiri bishwe bari ku rugendo mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Mandera. Ako karere kari hafi y'umupaka wa Kenya na Somalia. Uwo mugwi w'abagwanyi bakorera muri Somalia bamaze kugira ibitero bitari bike muri Kenya kuva mu mwaka w'2011. Ivyo babitanguye mu kwihora ibikorwa bya gisirikare, inteko z'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika harimwo n'iz'abanyakenya barungiswe muri Somalia kugarura umutekano mu mugwa mukuru wa Mogadishu. El Shabab ibandanya gukorera muri Somalia mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi muri icyo gihugu mu ntumbero yo gushinga leta yabo ishingiye ku mategeko akomeye y'idini ya Islam yitwa Sharia. El Shabab igira ibitero ku nzego za leta, abasirikare no ku banyagihugu basanzwe.
Korea zombi zongiye kuvugana bwa mbere na mbere nyuma y'imyaka ibiri. Abategetsi ba Korea y'Epfo batangaje ko bagenzi babo baruguru babahamagaye uyu munsi kuri telefoni bakoreshaga mu bihe by'amakimbirane akomeye yaje ro guhagarara mu kwezi kwa kabiri mu 2016. Korea y'Epfo ariyo iyifunze. Iyi telefoni iri mu gice bita zone demilitarisée kitarangwamo ibikorwa bya gisirikari ku mupaka w'ibihugu byombi. Hagati aho Korea y'Epfo yasabye iya ruguru gukorana inama yo mu rwego rwo hejuru ku wa kabiri w'icyumweru gitaha, hazaba ari ku itariki 9 y'uku kwezi. Iyo nama niramuka ibaye izaba ibaye iya mbere kuva mu kwezi kwa 12 mu 2015.
Tuki muri ako karere nyene, leta ya Amerika iriko ikurikiranira hafi yitonze ivyo babona nk'umugambi wa Korea ya ruguru wo kugira iyindi myimenyerezo y'ibigwanisho roho nyanganda vya nucleaire. Amerika ikeka ko iyo myimenyerezo ishobora gukoregwa muri ico gihugu muri indwi. Nikki Haley, intumwa ya Amerika muri ONU, yabwiye abamenyeshamakuru ati ndize yuko ivyo bitazoba, atariko bibaye dutegerezwa kongera gufata izindi ngingo zo kuremera Korea ya ruguru. Ati kandi ibihugu bikomakomeye bitegerezwa kuguma vyunze ubumwe bakaguma barikanuye mu kugwanya uwo mugambi wo guhingura ibigwanisho vya nucleaire. Ati ntituzokwemera yuko Korea ya ruguru ihingura ibigwanisho roho nyanganda vya nucleaire. Yamara munzandiko ashira ku rubuga rwa Twitter yiwe, Perezida wa Amerika Donald Trump wewe ku mugoroba weje ku munsi wa kabiri yakoresheje amajambo akomeye yandika ati umutegetsi wa Korea ya ruguru avuga ngo akuma ko gufyonda kakarungika misile roho nyanganda ya nucleaire kama kari ku meza yiwe buri gihe. Trump ati ndasavye hagira umuntu umwe mu gihugu ciwe cashwanyaguritse kandi gikenye mfungurwa yuko nanje mfise ahubwo urguma runini nofyonda kugira ngo ndungike bombe ya nucleaire kandi ko ugwiwanja ari runini kandi ko rukora neza. Mubanyana kumviriza radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko dusamiraniri Washington DC muri studio 5 kandi ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 95 n'ibice 2 no kuri 94 n'ibice 9, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose 88 n'ibice 3 FM.
Amakuru yo mu biyaga bigari. Leta y'u Rwanda izakurikirana abafaransa ikekaho ibyaha bya genocide nubwo nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha ibihugu byombi bifitanye. N'umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ubutabera y'u Rwanda Evode Uwizeyimana wabitangarije Ijwi rya Amerika. Asumuta Kaboyi araduye inkuru.
Mu mpera z'umwaka ushize nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Minisitiri Louise Mushikiwabo yatangaje ko u Rwanda rurimo gutegura impapuro zo guta muri yombi bamwe mu Bafaransa bakekwaho kugira uruhare mu byaha bya Jenoside. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kuba igihugu cy'Ubufaransa kitarigeze gisinyana amasezerano na Leta y'u Rwanda yo guhanahana abanyabyaha bitazabuza u Rwanda gukurikirana Abafaransa bagize uruhare muri Jenoside.
Ubufaransa budashobora kutagira ubushake bwo gutanga umuntu runaka, ariko mu Rwanda hari umuntu rushaka w'umufaransa ashobora gutembera agafatirwa kuri aeroport ahandi cyangwa agafatirwa mu kindi gihugu. So ni ukuvuga ngo apfa kuba ari kuri notice rouge ya Interpol gusa, cyane cyane ko abanaregwa ibyaha mpuzamahanga. Ntabwo rero kuba tudafitanye amasezerano n'Ubufaransa ntabwo byatubuza gukurikirana abafaransa mu gihe twamara kunonosora amadosiye yabo neza, cyane cyane ko amadosiye anahari hari uruhare rwabo rugaragara.
Uyu muyobozi yongeyeho ko ibyaha mpuzamahanga birimo genocide, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara, kohererezanya abakekwaho ibi byaha bitagombera ko ibihugu biba byarasinyanye amasezerano. Minisitiri Uwizeyimana avuga ko igihugu cya Canada cyoherereje u Rwanda abakekwaho kugira uruhare muri genocide hatitawe ku masezerano ahuza ibihugu byombi. Leta y'u Rwanda ivuga ko yagerageje korohereza abafaransa kuza mu maperereza bifuzaga gukora mu Rwanda, ariko u Rwanda rwo rwangiye gukora amaperereza mu gihugu cy'Ubufaransa. Ministre Vaude asobanura ko mu gihe u Rwanda ruzaba rwamaze kunonosora amadosiye arebana n'Abafaransa, ibindi bihugu bizashyira mu bikorwa nubwo Abafaransa baba batabikozwa.
Wenda Abafaransa bashobora kuzabwira abantu babo bati mugume mu Bufaransa aha ntawe uzabakoraho, ariko nacyo nekereza ko kuba imfungwa mu gihugu cyabo nabyo bwacyo kiba ari ikindi gihano. Uko ngengera ngo u Rwanda hari abantu rwatanze liste runasaba Ubufaransa ko nka leta ko bwakorohereza ubushinjacyaha bwacu gukora iperereza aho abo bantu. Kigiye Abafaransa baracecetse nta kintu babivuze. So turatekereza yuko rero u Rwanda nk'igihugu ruzakora ibyo rugomba gukora niba hariho international arrest warrant, mu gihe u Rwanda rwafata icyemezo cyo kubona ari ngombwa ko ruzitanga, noneho ibindi bihugu nabyo bizaba bifite akazi ko gukora inshingano zabyo.
U Rwanda rwakunze kugaragaza ko bamwe mu bayobozi bakuru b'Ubufaransa bagize uruhare rutaziguye muri genocide yakorewe Abatutsi. Abafaransa nabo bakomeza gushimangira ko ihanurwa ry'indege yari itwaye yahoze ayobora u Rwanda, Juvenal Habyarimana, ariyo yabaye imbarutso ya genocide, ndetse hagiye hakorwa amaperereza menshi ashinja abasirikare bakuru bahoze ari aba FPR Inkotanyi kuba aribo bahanuye iyi ndege. Ibintu byakuruye umubano mubi hagati y'ibihugu byombi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumtura kozereka Claude Ganza Munyamagana akwakirewe kuri ibi bibazo by'abaturage bo mu bice binyuranye by'igihugu badafite abaganga b'inzobere ku bigo nderabuzima bisunga. Abaturage rero bakaba basaba yuko izo nzobere zajya zijya kubasura aho bari ku bigo nderabuzima. Claude Ganza.
Nibyifuzo bamwe mu baturage bo mu turere twa Nyabihuru bavuna ngororero bafite ariko bashobora kuba babisangiye n'abandi hirya no hino mu gihugu. Hari abavuga ko hari indwara zishobora guhitana abantu kuko ibigo nderabuzima bitabashije kuzitahura ngo bahabwe imiti kwiranye nazo, kandi babishimangiza amakuru mpamo n'ibyababayeho nk'uko babisobanura.
Nge mbishingira ko narwaye tifoide ariko sinamenye indwara nari ndwaye yariyo, kuko nagiye centre de sante barapima abana ntandwara tubona. Bigera igihe mbibyira umuvandimwe wanjye tuzaze hano i Kigali bagusuzume, mpuye na dogiteri niwe wampimye bwarambwira ati urwaye tifoide. Gusa nicyo mbishingiraho ni uko yari inyishe.
Kujya kwisuzumisha inshuro nyinshi umurwayi abwirwa ko nta ndwara, bavuga ko nko mu bice by'icyari gikurikiraho ari ukujya mu bavuzi gakondo bakeka ko ari amarozi, ku buryo nabyo bishyira mu kaga ubuzima bwabo.
Kwanza iyo umuntu agiyeyo baramubwira ati ntawe turabona utarwaye, kuko barapima akavuga ati nta kibazo ufite. None wa muntu akahita yobaka imiti ya Kinyarwanda bakamuha imiti yo kumwangiriza mu mubiri, rimwe na rimwe akibwira ko ari uburozi. Niyo ndwara ikanamwica azi ngo ni uburozi, akijundika bagenzi b'abaturanyi kumva atari n'uburozi. Icyo mbishingiraho ni uko nageze centre de sante bagapima bati uri muzima nta ndwara ufite. Nagera kwa dogiteri aturwaye tifoide, njye nanjye nari ndi ku murongo w'urupfu usibye kuba narahuye na dogiteri. Niba rero benshi bagarukira centre de sante rimwe na rimwe babwira bati nta kibazo ufite mu mubiri, irumva iyo ndwara ishobora kwangiriza benshi.
Aba baturage bavuga ko kuba ubushobozi bw'ibigo nderabuzima bufite aho bugarukira kandi aribyo byegereye abaturage henshi mu gihugu, hari hakwiye kujya ingengabihe ku buryo bamenyeshwa umunsi abaganga bazobereye indwara ibigo nderabuzima bidasuzuma cyangwa ngo bivure bazabasuraho bakabona serivisi z'ubuvuzi hafi.
Nta bushobozi buhagije afite bwo kuba yapima izo ndwara ngo bayimenye, kimwe n'uko batanazivura. Ariko wenda mudukoreye ubuvugizi nko kuri centre de sante akajya agera nka dogiteri byibuze nka kabiri mu cyumweru, hakabaho oreri y'igihe azazira abantu bafite uburwayi budasanzwe cyangwa se bumva ameze uburyo bari kwiyumva budasanzwe bakaba baza kwipimisha, byatuma umuntu arushaho kumenya amakuru y'ubuzima. Ubusanzwe centre de sante zinaha zifite ubushobozi bugufi cyane mu gupima indwara zikomeye nk'izo ngizo. Iyo hageze yenda ukavuga uti korora umutwarya munda iki, bagenekereza ubwoko bw'indwara bitewe nuko nta rugero rwo gupima indwara zikomeye nk'izo ngizo bafite. Icyifuzo nge nari mfite kwari kugira ngo wenda habeho kuramforusa cyane ireme ry'ubuzima kugira ngo no mu bigo nderabuzima by'ibanze habe haboneka mu bushobozi bwo kuba bwapima.
Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gisenyi Major Dr. Kanyankore William wasanga kuba hari indwara zirenze ubushobozi bw'ibigo nderabuzima ari ibisanzwe, ariko ku muganga adakwiye kugenekereza ngo atange imiti atazi neza uburwayi ubwo ari bwo, ahubwo ko bikwiye kuba bikorwa mu buryo asobanura.
Abaganga ntabwo dukora nk'abapfumu, tumenya indwara ari uko dukoze ikizamini. Hari ibizamini byinshi rero bidakorwa muri centre de sante, bigatuma n'umuganga atakwemeza kurwaye indwara runaka. Urugero nko kureba ko umurwayi afite igituntu cy'igikatu, ntabwo muri centre de sante bagipima. Imashini ibikora iri hano gusa ku bitaro, natwe kandi tuyibonye vuba. Nubona ko ibyo bidashoboka ku rwego rwawe udashoboye, hita wihutisha kohereza ku rundi rwego. Hari abaganga bakunda kugumana umurwayi ngo abanze agerageze, ariko ibyo ngibyo ntabwo tubishyigikiye. Icyo dusaba gusa ni uko twagira imyumvire imwe kuri iki kintu twese. Niba umurwayi afite ikintu cyamuhitana, ukaba udafite icyo wamukorera ako kanya, uhita umwohereza ku bandi bashoboye kugira ngo bamuvure. Kandi ni ibintu bisanzwe ku isi hose, urwego rumwe ruhereza urundi umurwayi igihe rwumva ko ubushobozi bwabo cyangwa ubumenyi bwabo hari aho bwagarukiye.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko igihugu gifite ikibazo cy'abaganga badahagije ugereranyije n'umubare w'abarwayi, ariko isobanura ko bitewe n'uturere tuba tugaragaza ibibazo byihariye, habaho gahunda yo kohereza abaganga b'inzobere bajya kuvura indwara zananiranye basanze abarwayi mu duce batuye. Nta mibare nyayo iyi minisiteri yahaye ijwi rya Amerika y'abavuye muri ubu buryo n'inshuro bikorwa, ariko ishimangira ko bikorwa kenshi. Nibutse ko agaragariza imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ibizakorwa bizagabanya igipimo cy'umubare w'abarwayi ku muganga umwe. Minisitiri w'intebe Edouard Ngirente yavuze ko muri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi, iki gipimo kizava ku 1,055 kikagera ku 7,000, naho igipimo cy'umubare w'abarwayi ku muforomo umwe kikazava ku 142 kikagera ku 8,000, mu gihe umubyaza azaba yita ku bagore 2,500 bavuye ku 437 biriho ubu. Biteganyijwe kandi ko muri iyi gahunda y'imyaka irindwi ya guverinoma hazongerwa umubare n'ubushobozi bw'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima, barimo abaganga b'inzobere, abaforomo n'ababyaza n'abandi bakozi b'ibitaro. Gusa hari abasanga kugera kuri iyi ntego bishobora kuzakomwa mu nkokora no kuba hari abasoza amasomo mu bijyanye n'ubuvuzi, ariko abatsinda ibizamini bibemerera kwinjira mu rugaga bakwiye kuba babarizwamo bakabambarwa. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungutse ziva mu ikambi y'Irusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zibandanya zija gufata ibigenewe impunzi muri iyo kambi. Aba banyagihugu baherutse guhunguka bo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza bavuga ko babitumwa n'ubukene babayemwo kuko badashigikiwe nk'abahungutse. Ivyo abajejwe intwaro barabihakana bakavuga ko ahanini babitumwa no kwifuza amaronko menshi. Inkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse.
Inyuma y'akamo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ateye impunzi ziri hanze y'igihugu ko zohunguka, bamwe barahungutse babifashijwemo n'ishyirahamwe ryita impunzi HCR, abandi baritahukana. Muri aba abashikiye ku mutumba Kagwema wo muri zone Gihanga ya komine Gihanga, hari abaguma basubira buri kwezi gutora ifashanyo igenewe impunzi mu ikambi baje bavamwe mu Rusenda iri mu gihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Urumva tuyangana kwa turamugaba imva ku nzara tukaraho kuguma ngaho inzara iri kiratwiyije, tukatwongera kandi tukagenda tugiye gupokera gashya twigarukira. Buri muntu bamuhereza 15,000.
Nubu ino barapokeza bakanka kuduha twege ngo twara ahungutse ngo tuguma tujibubemberga natwe inzarira twice tuguba dushaka n'agafashanyo twege twahungutse data, ariko turabura.
Uku gusubira gutora ibigenewe impunzi mu ikambi yo mu Rusenda kwa banyagihugu bavuga ko ahanini kuva kukutitabwaho nabo mu ntwaro bo ku mitumba aho bavuga ko hafashwa abahungutse baherekejwe n'ishyirahamwe ASER gusa
bajya bo ku mutumba nibo babituma baca basubirayo kuko bavuga ati urabona nk'ugerageye gupokera uno munsi segitera arandise aho kuvuga ati reka nandike na wa wundi ntashobora ca yiyandikira babandi nyene bafite amazina bakaca bagira amazina nka 10 babandi nabo baraho muhira ntibapokera bakaca biyumvira ati nubundi turiko turagirana turishwa n'inzara abandi bariko barapokera cabongera bakaca bigiye n'inzu bakagurisha kugira barabe yuko kuntu boronka itike bakagenda none bamwe bariko barajya natwe inzara iratwishe umva wacu kuma tumugendo kacuguyo nyene
kuri ibi abajeje intwaro muri komine Gihanga bavuga ko ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu bwatwaye ifashanyo y'amabati n'ibindi byankenegwa ariko ko batakwiwe bose musitanteri ndayisaba Leopold abandanya avuga ko yasabye abajeje intwaro ku mitumba gukora manama y'abahungutse bose kugira bashobore kwitabwaho atawusigaye inyuma
twobamenyesha yuko muri uku kwezi kwa 12 umushikiranganje w'intwaro hagati n'ingisho zo gukundisha igihugu yaragerageje kuvyukora araza arafasha mu bantu baheruka guhunguka bari bahawe amabati bari bafise inzu zitameze neza kumbure ntibari gushobora gushashiriza abantu rimwe kuko ni intango kandi tugashimira leta kuri uwo mugambi mwiza imyidogo yamaho ivyo n'ibintu bisanzwe bati ntibugitwaho tutaronse mugabo twarabijeje yuko tuzubana tubashigikira tubasabira kugira ngo nabo baronke nabo babone yuko ari ababene gihugu atakubakomera kandi kuvyukuri turamaze no kwirira inama nabo bantu n'ubu twasavye yuko ku mitumba baza baragirisha manama y'abantu bahungutse kugira ngo turabe ikintu catumye bagenda na cane cane cabicotse inzara canke camaronko kugira ngo tubafashe tubahanure tubashigikire
ariko kandi uyarongoye komine ya Gihanga aranavuga ko harabikika mu ruja n'uruza rw'abasanzwe baje kurangurira imirimo itandukanye muri ico gihugu ca Kongo mu kuja gufata ibigenewe impunzi mu makambi kubwo kwifuza amaronko menshi
abantu bamafise bavuga nti ibintu byo gushaka amaronko hari baca bagenda bakigira impunzi bakarondera ivyo bifungurwa kumbure bashaka kugurisha mugaso kuvuga ko ari inzara kuko twaragerageje nko twabitewemwo akamo n'abadukurira mu ntwaro batini mu bandanye mushigikirana haragi na makomite y'ugushigikirana rero ni vya bindi vy'amaronko duheruka kugirisha inama kugira ngo badufashe uko ariho abo twasanze bafasha abandi mu kujabura abantu mu bwato bidaciye mu mategeko tugasaba tuti umuntu azuba keneye kujayo ntitumuze yo kujayo n'uburenganzira bwiwe mugabo agende ku mutumba babizi kugira ngo tumenye ibyo agiye gukora iyo muri Kongo maze azagaruke atangorane
nubwo biruko abasore hamwe n'abagabo bavuga ko nyabuna inzara ishobora kubakwegera uko amabajabuka urubibe baje kurondera cyo bafungura muri ico gihugu ca Kongo bagira ingorane ahanini zifatiye kumwikeko bagigwa ko baba baja kwifadikanya n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi
mbo twebwe nkatwe turabantu babagabo n'abasore iyo tugiye kenshi turajanwa n'inzara vraiment nko buri ico turi bukore kimwe gusa tugiye nuko mu gihugu aho tuba tuvuye cyangwa mu quartier tuba tuvuye n'aba batuzi nta bintu bibi tuba dukora kimwe gusa baba utumwe n'irya nzara bace bagufata nabi bavuga ngo ngo bugiye mu mugwanyo ngo ugiye kwiga inkoho cyangwa ngo ugiye gufatanya n'ababandi bashaka kugwanya ubutegetsi mu gihugu bagaca bibaza ko ari byo ugiye gufashanya nabo kumwe ntibibaze ko hari inzara ikujanye
abajeje intwaro ku mutumba wa Kagwema bamenyesha ko uharugwa ko ingo 3,600 babandanya bavuga ko imiryango imaze kumenyekana ko ifata ibigenewe impunzi mu ikambi yo mu gihugu cha Kongo igera kuri 30 aha tukibutsa ko komine Gihanga yageramiwe n'uruzuba mu mpera zo mwaka wa 2016 bamwe mu bari basanzwe mu bukene bakitaba imana abandi bagahunga iyo komine mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Urakoze Diane Ndonse handi naho tukiri mu Burundi inyuma yaho kuri uyu wa kabiri habaye imanikwa ry'intonde z'abahawe ibibanza mu masoko ya Ruziba na Kinama mu gisagara cha Bujumbura hari abo mu Kinama batanguye kwidoga ko batanditswe kuri izo ntonde mugenzi wa Chevariste Nzikubanya nka haratubwira ibindi kuri inkuru
Inyuma y'iyo manikwa y'intonde ku masoko ya Ruziba mu Bumanuko na Kinama mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura abahora badandariza muri ayo masoko bari ruhukije benshi bari bafise amakenga kuco bacaratumye iyugurugwa rya ayo masoko aheruka gusanurwa riteba uburongoye umurugujejwe iyugurugwa rya ayo masoko Ramadan Nkurikiye yabwiye abamenyesha makuru icatumye iryo yugurugwa riteba
icatumye duteba hanini nuko twadufise urutonde rw'abadandaza benshi ngo turavye ibibanza badushikije igihe badushikiza amasoko tadufise ibanza biki abadandaza bose basanzwe bakorera ngo mu masoko ya Ruziba ni soko yo mu Kinama baze barabe yuko barabe ibanza byawo barabe nibisabwa kugira ngo bace batangura imirimo yawo kujya ukuri kwamye umwe wese araraba ikibanza wabamuhaye inomero ama amaze kuronga iyo nimero azoca tumbera ukomiseri w'isoko ajerekanye fish
inyuma y'amasaha makeyi hamanitswe izo ntonde kuri ayo masoko inyidogo yatanguye kuri bamwe mu banyakinama bavuga ko batisanze ku ntonde bano bakenyezi ni bamwe mu bashimye gushikiriza ibitagenze neza mu gukora izo ntonde
bamwe ntibibonye ko ndanimero zari ku bibanza bya ku mafishi yabo ariko haru abandi bantu batomboroyemo yarafise ibanza kimwe isanze amazina ku bibanza bibiri none ibyo mumva bisigura iki ko hari abandi babuze urumva ifishi nani ndayifise ifishi zibiri hari y'umwana wanje w'umukwe hari n'indi fishe y'umwana y'undi muhungu inimero ntawe zariko wahura ko ifishi imwe iri ku nimero zibiri ariko komiseri aratuzi ariko ikibanza ngaha ku ntonde batondetse ntitwibonye ko none bari kugira inguvu kubajya batabonetse kuri ntonde iyo batahe gutyo nyine
komiseri w'isoko ya Kinama avuga ko nimba hari abatari ko bisanga ku ntonde itangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri iruhande y'izo ntonde ritomora neza ico baca bakora Jackson Tuyisabe avuga kandi ko abo batisanze ku ntonde boba arabatakurikiraniye hafi ibijanye n'ibibanza bahora badandarizamwe muri ayo masoko
umuntu yisanze atari ku rutonde imashini ishobora kuba yamusimbye canke habaye akandi kagorane gatoyi uwo muntu aca yandika ikete kugira ngo akandikira uburongoye umugwi kugira ngo ashobore gutunganirizwa ikindi naco twagira ngo tugira ko tubabarira ibi bikogwa ntivyakozwe no muntu ugatwe kiwe hariho umugwi washizweho na nyakubahwa umukuru gisagara cacu cha Bujumbura bakoze bitanga batiziganya kugira ngo ibi bintu mubona bimeze uko bibe bimeze nkuko bimeze hari nabandi kandi usanga bitwa ngo bibuze ku mariste ugasanga umuntu aheruka kuza mu mwaka wa 2010 cyangwa mwaka wa 2011 agacabona uno munsi kwa bubatsi soko ari soko ya kijambere acaza kubaza ngo afise ikibanza mu isoko ryo mu Kinama kumbe fiche yiwe iriko yuko aheruka kuriha mu mwaka wa 2010 mucamwumva yuko nk'uwo muntu abaje kugorana abaje kugira ngo gusa ateze ambutiyaje abandi badandaza basanzwe ari badandaza
umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igisagara ca Bujumbura anarongoye umurwi ujejwe igikorwa co kugurura amasoko aheruka gusanurwa mu gisagara ca Bujumbura avunira akagohe abaronkejwe ibibanza ako nako kajanye n'ibikoresho bategerezwa kuzokoresha mu kubaka utuzu two kudandarizamwo
uko tuzokubakisha ivyuma na mbaho zizosubira mu masoko bamensha yuko no mu yandi masoko bisanye vyaheze mugabo turiko turaraba neza yuko atakwihenda kurimwo kore ibintu byiza kugira ngo abadandaza bose bumve yuko amasoko ari gwawo kujya mukuru gisagaca ujumba yabemereye bose azasubira mu masoko bara bakoreramo
amasoko indwi yo mu gisagara ca Bujumbura nyaheruka gusanurwa muri komine muha haharurwa ne ayo nayo ni Ruziba Kanyosha Kinindo na Musaga muri komine Mukaza niso kimwe yo muri quartier Jabe muri komine Ntahangwa naho na masoko abiri ya Kinama na Ngagara Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda mutunota tutageze kuri tubiri turaba dusezeranyeho noneho mureke tubibutse muri make amakuru twabagejejeho yo hirya no hino Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yandikiye abari mu bigaragambya muri Irani batemera leta yaho ati muzabona inkunga ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe nikigera gusa Perezida Trump ntiyavuze ubwoko bw'inkunga
twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa gatatu y'ipolisi abapolisi batanu ba Kenya bapfuye inyuma y'igitero cyagizwe n'abagwanyi b'umuhari wa Kiislamu El Shabab
naho muri Nigeria umwe yahuzi yiturikije n'ibisasu yari yambariyeho mu musigiti muri leta ya Borno mu majyaruguru y'igihugu yahitanye abantu 10
twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa gatatu umushikiranganji mukuru wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn yatangaje ko abanyororo bafungiye imvo za politike bagiye kurekugwa bakagirirwa imbabazi kandi ko munyororo waho bapfungiwe ugiye kugagwa
maze rero nshuti zacu mwese uko mungana turabashimiye rwose kuri mikro hari
Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi kubuhanga bw'ibyuma Fatuma Alimaskala na ingenieur mbarifa fatanije murakarama umugoroba mwiza.